Umugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ugizwe n'amabarabara y'ivu amenshi y'imvura iguye yuzuramwe ibishanga nta n'imiserege itwara amazi y'imvura ihari. Ababakuru uwo mugwa mukuru mushasha w'intara nshasha ya Buhumuza bakavuga kwititaweho mu iterambere nk'izindi ntara bihana imbibe. Mvuye kure Abdara amaze imyaka myinshi aho mu Cankuzo n'umwe mu bavuga ko umugwa mukuru w'iyo ntara wibagiwe.
Ku by'ukuri nta terambere tubona dufise. Iterambere urumva barihaye Ruyigi Muyinga. Mugwa twebwe mu Cankuzo nta terambere rihari. Haba ku mugwa mukuru wa komine, haba ku mugwa mukuru wa sentare. Hose tugendera mu bivu nta kazoza tubona yuko kazoza. Mu kigwati rero cya Cankuzo na hoho ni ibara n'imvura iguye tugira turanyerera. Imodoka igiyeyo iherayo mu rushana n'ibaye.
Baba ababa mu mugwa mukuru wa Cankuzo canke abagendesha ibyuma byunguruza abantu bababazwa n'ingene mu ntango z'uno mwaka hari ibikorwa byo gusanura ayo mabarabara byatanguwe ariko bitarangiye.
Ejo buri bagize baraza kugira ngo duhe pave akabarara gatoyi barakoze baca barigira bahasiga hameze uko n'ubu ni manga gusa nizo zihari.
Turabona president yari yaturugikiye amaze gutira dukorera amaze kudukorera sinzi ngene byagenze yashyira bivamwo amaze kubivamwo ntitumenya ngo bipanze gute. Urumva kugera turadudagura tudagura ukiriye agashikiye aja avuga ati ni ngorane.
Abatowe n'abanyagihugu mu Cankuzo nabo nyene ntibashima ingene amabarabara yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara n'yaja mu ntara hagati ugiye kuba umugwa mukuru w'intara nshasha ya Buhumuza yifashe. Salvatore Bigirimana ni umwe mu bashinga amateka batowe mu ntara ya Cankuzo avuga ko ahatari barabara ryiza ataterambere riharangwa.
Amabarabara yose uko ari atatu gushika kuri ino saha kuva yuko adahita. Ibyo rero biracumbagiza ibikorwa by'iterambere bigatuma n'ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma, na cyane cyane yuko nk'ayo mabarabara twavuze abiri Cankuzo Gahoma na Cankuzo Gasenyi ari mu mabarabara yo kwinjiza uburyo mu gihugu kuko aca ku bidandazwa biva muri gihugu cya Tanzania byinjira mu Burundi. Ubu rero tukaba tuvuga yuko igihugu kiko kirahombe turabye aho bigeze ubwo urujya n'uruza rusa n'urwahagaze kubera ikibazo cy'amabarabara.
Ayo mabarabara yo mu ntara ya Cankuzo atameze neza, hariho n'ayatagira ibiraro. Akarorero nako ku kiraro cyo ku ruzi Kayongozi cyo ku ibarabara rihuza imitumba ya Kavumu na Murehe muri komine Cankuzo. Abaca muri iryo barabara babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko haheze imyaka itanu ico kiraro gisambutse, ibituma uruja n'uruza bitabandanya imirimo imwe n'imwe yo kwiteza imbere igahagarara.
Nk'iyo imvura yaguye ari nyinshi yajya mu rushana ashobora no gusanga abana bamaze indwi batagiye kwishyura. Urumva ko ari uruhombo rurerure cyane, abenshi barayahebye kwigayo kubera iyo ngorane, kandi yari amashuri wanashaka atwegereye ari hagufi mugani hacaba kure kubera uruzi ikiraro kidakoze.
Uruhombo tubona mu by'ubutunzi n'imibano ni iki kiraro kibutuma kubera uronka ibintu ukabura ahantu bishorera n'abantu bafise imizigo bakabura aho bayicana kwani bajiri kwikikira.
Buramatari w'intara ya Cankuzo aremeza ko amabarabara yo mu ntara ya Cankuzo atameze neza, akavuga ko barindiriye ikigo c'igihugu kijejwe amabarabara ko kize gusanura ayo mabarabara yaba ayo ku mugwa mukuru canke ayaja mu ntara hagati. Ku bijanye n'ico kiraro co kuruzi Kayongozi ruca hafi y'umugwa mukuru wa Cankuzo, buramatari Boniface banyiyeza ko asaba uburongoye komine Cankuzo gusanasana byifata kibanza ico kiraro.
Rero ico kiraro nivyo cyarononekaye cyane rwose mbere, kandi ni kiraro kinini cyane rusaba muri komine ko borabaga gukoresha uburyo bubayabaye bakoranye n'abenegihugu mu bikorwa rusangi. Hakaba hakora abantu hari gitara cya leta, hanyuma bigasabiga uruhusha, ibiti bizaba bikenewe bigacibwa, komine nayo igaciraba ibyo abenegihugu badashoboye igaterera nko kurondera amamadriye n'imisumari kugira ngo bakore ivyifata kibanza bituma icyo kiraro kiba kirarengana.
Mu buyobozi bukuru bw'ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi bavuga ko hari umugambi w'igihugu wo gusanura amabarabara yose yo mu gihugu na Cankuzo idasigaye inyuma, ariko amakuru abegereye umuyobozi mukuru wa ARB bahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika akamenyesha ko bikigoye ko uwo mugambi urangurwa kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro mva makungu yo kugura ibikoresho biva hanze.